Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ikiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze biradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cacu cyo munsi turagaruka ku makuru yatangajwe mu ndwi ziheze aho Burundi bwatowe mu kibanza ca vice president w'ikiringo kigira 77 cy'ibikorwa by'inama nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu. Turagaruka kandi ku makuru yatangajwe nyuma yaho abategetsi baserukira ibihugu bya Buraya bari mu Burundi batangaje ko igihe cyo gusubira gucisha muri leta imfashanyo ihabwa Burundi kitaragera. Muri kiganiro rero tuzaba turi kumwe na abategetsi binaribonye mu vyerekeye imigendanire kugira batubwire mu majambo umuntu asanzwe atanonosoye ivyerekeye inzego za ONU hamwe n'imigendanire y'amakungu ashobora gutegera kanumva isiguro y'ico kibanza n'iyo ngingo yishira hamwe bya Buraya. Turi kumwe na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye kabarero hari ambassadeur Ndaruzaniye yarigeze guserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu. Imbere yaho yarabaye umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi yaranaranguye n'ayandi mabanga mu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO. Muriwe neza ambassadeur Ndaruzaniye.
Amahoro neza.
Murakomeye ngaho?
Kuriye turakomeye namwe ngira murakomeye.
Turaho.
Murakoze.
Yego ni vyiza cyane rwose. Turaba turi kumwe kandi na ambassadeur Edouard Bizimana aracafatiwe gatoyi ariko mukanya nawe nyene azoba ahari ariko mukurindira turashobora kuba turatangura na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye. Nkuko rero twabivuze inyuma y'imyaka 25 Burundi bwagiye bwatorwa mu kibanza cha vice president ikiringo kigira 77 cy'ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu. Ambassadeur aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu Zefirin Maniratunga yaranditse ubutumwa kuri Twitter agira ati ivyo bikeshwa imboneza y'u Burundi nyene icubahiro General Neva n'ingingo yafashe kubera ingingo yafashe ugufata inzira yo kumenyekanisha imigambi itomoye ya politike Burundi ubandanya kurangura aho kwama buriko burisigura ye cyose bwambitswe ibara. Yavuze ati ndashimiye ibihugu byose n'abategetsi babiserukiye hamwe n'ubumwe bwa Afrika bashigikiye Burundi mu twigoro twabo twacu tukuronka ico kibanza. Imbere rero ambassadeur Ndaruzaniye imbere yuko mugira cyo muvuze kuri aya majambo yashikirijwe na ambassadeur aserukira Burundi muri ONU ico kibanza Burundi bwaronse haheze imyaka 25 ni kibanza kabuki eka amabanga umutegetsi azoba arangura aya mabanga azoba ajejwe na yahe mwarakoze muri ONU mu gihe kirekire mudusigurire mu majambo make ico kibanza kivuze iki?
Mwarakoze ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bigendera ku mategeko yayo yashinze kuva igishingwa inyuma y'intambara y'isi yose yo muri 2025 abayigize rero ba barafise ibiringo bahana mu nzego zirongoye uwo muhari Uburundi rero kubona bwatowe muri no minsi kuba icegera cy'umukuru w'inama yimirije ya bose nibaza ko ari iteka biteye u Burundi kandi no bishimira ijisho n'ugutwi k'u Burundi muri yone ubu uwo mushinya ntahe yanditse kuri Twitter Mani yatanga defire ni ukuvuga yuko abo bakorana aho bari kumwe babonye ko kumbure u Burundi yo bushikana imbere akaba umukenyera cy'umukuru inama ya bose y'uno mwaka yerekeye ONU n'iteka ryo ku Burundi nibaza yuko kubishyigikira ingene vyatowe nabyo singomba kubijamo cyane kuko nibaba babizi igihe bakadutora uno munsi nibaza ko twobishima nibyo tangure kubishima umuntu gusa bitaratangura ariko igihugu n'ukirongoye nibo bari mbe sinibaza ko tutobyemera ko n'abarundi bose ko bukurikira rero iryo teka dutewe hanyuma bagasaba umushinyantahe azoduserukira yuko yokora uko ashoboye kuri agateka kaje kagume gakomeye kandi kiyongera kubera intererano zaba yashikirije muri iryo bantu
hari abantu ambasaderi ndavuza niye bashobora kwibaza ati imyaka 25 yari iheze ni myinshi ku bwanyu ibintu byakozwe byotuma icyo cizero kigaruka ni nk'ibi
mu mashyirahamwe yose hari ahantu bahurira bagatora si 25 gusa 25 ni mike abantu bari muri iyo nama ni bihugu 193 barakuranwa rero iyo myaka 25 simbona neza icyo twabishimikiza ko nuko kumbure tutabishoboye nge wari hondi ndibuka mu 90 nahabaye ndi wibushika 99 mu mpera ndibuka itora ryakurikiye ko twahiganywe na Cameroon na Gabon murantunga ku kibanza kuri Afrique Centrale abarundi twasanze dufise abakozi bake ifuza kudohora tugahebera Gabo tubugira inama izo rero birashika kuko n'ubu cyo nagomba gushika ko ubu yatowe umushinga ntahe nibaza ko azokenera gushikirwa n'abandi kuko azokora umunsi wose n'indwi zose mu nama nshinga mu nama nkuru ya ONU ngira azoba akeneye yuko mubiri we naho inyuma ashigikirwa gusumba bakamufasha bakozi bakeyi bashigikira muri icyo kiringazo bariko akora akora isi yose mu nama nshinga mateka icyo cy'imyaka 25 rero ntacyo bimaze mbona yuko uno munsi kundi bwatowe bukemera ari iteka kandi yuko uwo mushinga ntahe yatowe na wenyine harimo izina ryiwe kuko baramubonye kumbure inyana akora neza hamwe na
hanyuma mwebwe mumenyereye ibikorwa by'inama y'inama ya ONU nkuru ya ONU amabanga y'iyo mutegetsi ni nk'ayahe ibintu mubona azorangura muri icyo kibanza cya vice president ni nk'ayahe
siho ndi ariko ayo mabanga mushatse kuyabona aranditse mu iringanizwa ry'inama ya bose y'uno mwaka mushoboye kuyirondera na jenero yirondera nk'ayibaha mu nyuma yaboneka uko iri mbyeregereje biranditswe neza akazi akora muri ayo mabanga ntitwebwira rero byiza tubironse twosoma amabanga ashinzwe neza mu mateka ya ONU kuyavuga utayafise imbere yawe nibaza ko nabangira ibitari byo ariko n'amabanga yanditswe ingene akurikiza n'abandi ibyo tushobora kubitora mu kicegeranyo gisigura ngene iyo nama izorongorwa n'ingene izokora
ayo mabanga amara igihe kingana iki
umwaka wose gushika ku yindi nama ikurikira umwaka uzi nicyo cyane nababwiye ko akeneye gushigikirwa mu kazi yahora akora konyine ku Burundi kugira ngo amufashe kumurabira no kumvira nawe kuyihuca Burundi kumbure muzosanga muri onu hari ibindi byo muri Afrika dukora n'izi Burundi kumbure muri onu azokenera kumbura abashyigikira rero ikikorwa kiwe muri ambasadi we ariko azokora umwanya muremure munama guru ya onizoba irongowe uno mwaka sinzi mu perezida batoye mukabona umwaka wose gushika batoye abandi bantu mwaka
mu kiringo cy'umwaka inama nkuru ishyamwe mpuzamakungu ikorana nka kangahe
ikorana iminsi yose ni ukuvuga hari ikibazo kibaye ahantu kigakenera ijambo rya onu abo bantu baba ari hafi ngo n'akazi gahambaye cyane iteka rihambaye cyane ariko ibanga ryo ribanga inyingata nibaza ko abarundi mu mushyigikira cyane cyane leta ikamushyigikira kugira aza guserukire neza n'ibanga n'ijambo muri uwo mwaka wose azoba ari mu byegera urongoye inama ya bose ya onu umwaka wose
iyo ngingo yafashwe hari n'indi ngingo ikomeye cyane rwose yafashwe n'ibihugu bya Buraya aho batangaje ko imfashanyo y'u Burundi itocishwa muri leta nk'uko byahora bimeze kera bo babarabangiriye ku bwanyu iyo ngingo mwayakiriye gute
bon dapa tubangiriye ibibazo nange abahereje gukerekeye gutorwa muri onu ariko ngira ngo no munsi hari icyo kibazo cyane nicyo nagomba gushima ariko nicyo nyine ndafite ndakivuga nibaza yuko aho ritanguriye kugira inama n'abaserukira ubumwe bwa Buraya haciye iminsi harabaye amanama menshi n'i Buraya ubu rero inama iheruka i Bujumbura niyo yavuze yuko uko nabyumvise hakiraga hanze bari bemeye gukora batarakora icyo ngira barakizaho cyanditse uno munsi nabiteguye nari niteguye kuvuga ibyerekeye onu nibaza yuko rero usangwa hari icyo bababwira barababwiye neza kumbure mu nkaratasi icyo cyashyitswe ko nibaza rero ko Burundi kuko bagiye inama ntibotera agatsinde bovugana bakaraba icyo ngiye ibintu byoronka umuti kugira imfashanyo ishobore gutembera neza nk'uko yahora nabyo nyine ni ibanga rihambaye leta ikomeza gukurikiza kuko bari mu nama zitwofatira ku byo bavuze mu makuru yashyitse hari ibyanditse bahanye bavuze bati ubu rero ni ikindi cyaka ko kugerageza mu kuze kusurari ni umunsi rero sino bivuga ko sinda bifise mugacu bironde naho nibiri kuko biranditse ibyo bavugana
hari nk'abantu bashaka kwibaza ababihweza bya politiki bashaka kwibaza ati ingingo ya onu yo guha ikibanza cya vice perezida u Burundi ari ingingo yerekana ko hariho akizero ariko nk'iyo ngingo nayo ya ishyirahamwe rya Buraya ikaba abantu bavuga ko hari ibintu byinshi bikenewe gukorwa izo ngingo zikaba zisa ni ntawuvuga ko zivugurwa zitavuga rumwe mugabo abantu barashaka kwibaza ati ni kuki nkawo ibona ko ibintu biri kugenda neza mu gihe ishyamwe rya Buraya naryo ibona ko ibintu bitameze neza cyane gose biri mu nzira ariko bitarashikaho bifuza
ngenda basabe muri edite tubanye ibintu hari amashyirahamwe abiri ishyirahamwe rya onu inama y'ibihugu byose byo ku isi izo tangura vuba mu kwicenda niyo uburundi bwatowemwo kuba mu byegera by'umukuru w'inama iyo nama mvuru ya onu iteka ryo rihambaye cyane ntitubivange n'inama y'ibihugu bya Buraya muri ibihugu bya Buraya nk'u Burundi n'ibindi bari mu nama nkuru ya onu izo rero ntitubivange na gatoya twagira tuvuge ibya mbere bya onu yuko nibaza n'iteka dukwiye gushyigikira izo nabyo by'ishyirahamwe rya Buraya nabo cyanke leta ya Amerika nabo mu mfashanyo cyanke leta yindi hariho nyinshi munazifashanya n'u Burundi nikindi kibazo. Icyo kibazo rero nacyo nyine mu nama bagiye baragira iburaya ni Burundi kiranditse. Kugira ikindi ganiro mu nyuma kishinikije izo vyanditse bemeranyije babwiye ko bitarashika. Ntibisa na gatoyi, nimuvange na gatoyi icyo kibazo n'itogwa ryo muyone. Ko twohuvye Abarundi tubiteranije
ntibijyanye. Nk'uko twari tubivuze mu ntangamarara, twari tubivuze ko ibyo bibazo naho bitandukanye bifise isano, kuko byose bikavyerekeye imigenderanire, eka n'ukuntu agateka kazira muntu kaba kifashe mu Burundi. Nari nabivuze mu ntanga, ariko mwaba mushaka mwifuza ko tuvuga ku byerekeye ingingo yo guhikibanza Burundi cha vice presidence mu nama nkuru ishiramwe mpuzamakungu. Turashaka kubandanya kuri icyo kibazo, ariko ibyo bibazo navyo nyine bya bijanye. None ikindi kintu mushaka kutubwira cerekeye ukuntu ibyo bihugu bitorwa kugira ngo bije muri ako kanama, ibintu byihwezo cyane cyane n'ibihe, hari nk'agateka kaza muntu koba ari kimwe mu bintu byihwezwa?
No, ngira duhaba tutatutora igagateka kazi na muntu ikogwa mu yindi nama waramuyumvira Geneve. Ibyo ni kibazo gisanzwe inama ya ONU ishinzwe gukurikira nacyo nyine. N'ubu muri iyo nama y'umwaka wose kibazo cy'agateka kazi na muntu kizogaruka imbere y'inama ya bose ya ONU. Agateka ka muntu mu bihugu byinshi atari wacu gusa. Icyo ni kibazo nshinzwe nk'uko nishinzwe umutekano mu isi. Ibyo bibazo byamba bigaruka mu nama ya ONU. Twayivanga rero uno munsi, nibaza yuko ibyo Uburundi bukorana na inama y'Abanyaburayi canke ibindi bihugu nabyo nka Amerika, Bushinwa, Urusiya n'ibindi, iyo ni migenderanire yo ku rundi rwego tutovanga na ONU. Icyo nico gitse nabasabye gusa, nta simbona neza ngene twovanga isano y'ivyo n'inama bagiranye n'umurwi w'ibihugu wa Buraya wonyene. Ngira twovangura, nashinye kubishyira hamwe jewe, nosaba kandi yuko mu bitoa kuko Abarundi batwumviriza bohava bavyitiranya bikambabaza. Icyo gituma ntagombye kubikurikira gusa.
Mutubwire mu bintu mwibaza byaba byaratumye ariko inama mpuzamakungu iha Uburundi icyo kibanza inyuma y'imyaka 25 hariho ibintu bya bitegezwa kuba byarihwejwe?
No, acyo ntumva. Umurundi kuva mu 1992 bwikukira buri mu nama nkuru nyuma y'ingaruka mwaka ya ONU. Uburundi bwarigeze kuba mukera. Uno munsi rero baratoye Uburundi kandi buremera ko busubiramwo kubitegera. Ni ukuri nibaza ko atangorane mbona mutufise atari gushigikira iryo jambo tugafasha tubishoboye twese Abarundi, yuko icyo kibanza cyotera iteka gusumba Uburundi bigenze neza ngene nyafato yacu muri iyo nama.
Murashimikira cyane cyane kugushigikira iyo ngingo. Mubona ku bwanyu yoshigikirwa gute ku giti cy'Umurundi cyanke ku giti cy'abandi batetse?
Kubishigikira cyane cyane ni kibazo cya Leta y'u Burundi ifise uburyo bw'abantu bayo bakorera muri ONU ngaha muri uwo mwaka wose. Icyo nicyo cya mbere. Ariko nkibaza yuko mu gufasha rero icyo kibazo tukota turavanga ibibazo byose uko bije twobivangura, ariko nibaza iyo teka tukayishyikira twivuye inyuma atantambwe n'izindi ushizemo. Kandi ibibazo bindi biriho by'Abarundi, hari ibindi bibazo binini bikomeye i Burundi biriho, nibaza ko twobivanga n'iri teka ritewe ubu twotuma bikwasekira i Burundi. Iryo jisho n'ugutwi ku Burundi muri ONU atotwa musamaza kugira ashikane ikivi bamushinze muri ONU.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Musenga Mana Samuela, mwiriwe neza? Vuga cha igera iradiyo, muvuge cyane igera telefone. muri hega musengimana
ndi hano Kigali muri Rwanda
duga kwijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe na ambassador Gamaliel Ndaruzadi yigeze gukora muri ONU yigeze no kumushikanje jeje winjira mu Burundi turi ko tuvuga ku kibanza cahawe Burundi mu nama nkuru ishyamwe mpuza bakongo vice president yako kanama duga kwijambo ikibazo cy'imviro
icyo kibanza rero njye duva u Burundi wenda nimba barabahaye nk'umwanya bwajya bigira ijambo bukaba bwagira icyo nabwo bwavugira ibindi bihugu muri Afurika y'Iburasirazuba buryo usanga niba bafitemo umwanya nawe ushobora kubagirira umumaro bityo ugasanga batarimo nk'indorerezi bari aho ngaho gusa ijambo bashobora kuvuga rishobora kugira icyo rihindura ku mitegekere y'ubutegetsi muri Afurika se cyangwa no mu gihugu rwagati ndetse no mu karere igihugu giherereyemo.
Murakoze musenga mana reka duhe ijambo ubundi munywa wanyu radio ijwi ry'Amerika Bizimana Janvier hanyuma mu nyuma yiwe turamuha ijambo ambasade agire ica avuze ku byo azaba bashikije.
Musanzwe jewe numvirije ukuntu umutumire yabivuze yavuze turabe kibanza ubundi bufise muri yibyara cyiza cyane kandi dukesha warongoye igihugu kandi tukajya turabafite ukuntu bakishe bavuga bati abasirikare iyo yerekeye bati ifashanyo mu bindi bintu zose gucishwa rero yaje kudushishwa muri leta rero icyo iyo ni bavuga hari ikibazo gusabira ngo bagikosore hanyuma ifashanyo ishobore kuva ishike direkitema muri leta ama ikindi nacyo icyo ni ikibanza ubundi bufite cyane muri ONU ni ikibazo cyiza cyane ku buryo uwo ari we wese ashobora kumva yuko ubundi buhagarariwe ni ubwo ari ibintu bishika gake mu batumva nyuma y'imyaka 25 ubundi dushobore gushikirwa rero ibyo ni gukereza cyane cyane abagiye bya diplomasi cyane cyane biduhereye ku ndongozi z'igihugu kwenye kwa prezida atrongo yuhuri acha wana nyerero acha nishane tezi mbiri vya katika kazi na mungu kubira ngo uyumuaka tutugie mwuri oni na atwe uzu uere ofisi aho uzu shikani kwenye hile wana nyerero kukura
Murakoze Bizimana Janvier ambasadeur Gamaliel Ndaruzadi musengamana yagize ati icyo kibanza ari ikintu gishobora gufasha akarere ko mu buseruko bwa Afrika akarere ko mu biyaga binini hari mu bihugu byacu
jewe nibaza yuko nabyo ntabonye amateko yose y'uno mwaka mugabo arafise akarere aserukira muri iyo nama kera niba yari Afrique centrale je ne sais pas sinibaza yuko aserukira ayase gusa icyo rero nibaza yuko Afrika ahiri hariyo sinzi ko bangana abari mu nama nkuru mugaba muri conseil technique ni batatu icyo rero azoba aserukiye iyo ntara yamutumye donko ni kintu rero gikomeye nababwiye ikibazo na gatoyi n'iteka riteye u Burundi nagomba kusubira kubivuga ko leta yoteka yogerageza ko turite datwe uwabaserukiye ashika ku ngingo neza mu byo ariko arakora mu bandi bakorana kumbura umwaka uheze bagasezera bashingirwa bose kandi azi ko abishobora uko yafite n'ahatogwa hajyaniwe mugabo ni igihugu cyose rero kandi iyo teka ukuru w'igihugu ariho nibyo ibyo rero nibaza yuko aricyo gihambaye cyane kuko bivanye n'ibibazo bito bito bisanzwe biriho nabyo nyine mu biro vyiwe niyoroke bateza kubandanya bakora cyo tuba ndavuze yuko kumbura iyo ronda abahemushikira gusumba kugira ngo ntagire ibimurokoya mukazi inyuma kandi ari imbere aduserukira mu isi yose
mwavuze ko bihambaye cyane ko leta y'u Burundi ishyigikira uyu mutegetsi yazohari ibyo ni isanzwe leta kuko ico kibanza ni kibanza cha leta y'u Burundi mu majambo atomoye nka leta yokora iki kugira ngo userukiye ubiserukira muri ico kibanza nawe nyine yumve ko tewe intege
no leta sohuriya ngo wiserukira byumve leta no kugira ijambo ryayo muri onu rikumirite imbere uwo muntu amuserukira gusa uburundi kuno mwaka buteye iryo teka ndabuze mu gifaransa il faut honorer la confiance baronse iyo gituma leta ihambaye muri iyi ne handi sukubera we leta ishyigikira we no leta ishyigikira yo nyine ayo mabanga yaronse mu nama y'isi yose si ibyo abaserukira wenyine urya baserukira vuga ibya leta kumure akayibera ijisho ati no munsi dukeneye ibi n'ibi n'ibi akabironka ko inyisho n'ingoga icyo yo nicyo nibaza ni leta yose y'u Burundi igiyemo siwe wenyine haba na gatoyi ni leta rero irimo kuba ikegera umurongozi w'inama ya onu yose yo ku isi muri uwo mwaka ukurikira ni ibintu binini cyane bya leta urya ntiwayihagarariye gusa sinizoshyigikira wenyine izo bayishyigikiye nayo ku bibazo azobabwira bashyitsemo ko yoronka inyishu kare kugira babone ko abari kumaserukira bishyura ibibazo babasabye nyine icyo nicyo nemeza ni iteka ry'u Burundi Uburundi rero n'abarundi twoyihagarariye tukabishyigikira twese
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Albert niyo nizigi mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Albert
turi Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku kibanza gihambaye cyane rwose Burundi bwaronse cha vice presidence inama nkuru ishyiramo mpuzamakungu duga ku ijambo ikibazo icyumviro turi kumwe na ambasaderi Gamaliel Ndaruzani
ikibazo cyane nashyikiriza kizani cyo kibanza ni uko abo bagiye guserukira igihugu cy'u Burundi baserukira bagahagararira inyungu z'abanyagihugu b'abarundi kugira ngo nacyo kibanza atwara bose kugira ngo bishobore ku kwibyaza umusaruro bijyanye n'abantu bagiye kuduserukira kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyacu gishobore gutera imbere mu bijyanye n'uburyo bw'iterambere kuko dusanze igihugu cyacu gisanzwe kiri hasi ubwo n'ibyegeranyo bimwe bivuga yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kiri mu bijyanye n'iterambere ku munyagihugu
murakoze abe duga ku jambo murafite ikibazo murakoze reka duhe n'ijambo kandi wundi bunywanyi Obed muheje gushikiriza icyumviro cyanyu reka duhe ijambo Obed Ndayisaba mwiriwe neza nibaza ko Obed muratwumva ndumva telefone yiwe atariko arayitaba reka tugaruke kuri ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye mu kwiheza kandi ayo mabanga y'uyu mutegetsi mushasha aronse eka amabanga yo kurongora eka amabanga ya vice president mu kanama gakuru kishyiramo mpuzamakungu mwarakoze muri yone igihe kirekire nk'akanama canke eka impanuro mu tekerera nk'abantu bagiye kurangura ayo mabanga ni nk'aya ijyanzo murayizi cyane rwose
ibyo ni ibintu byoroshe kuko amategeko yose y'iyo nama aranditse nayo abwiye sinayasomye uno munsi kandi bose barashobora kuyasoma ingene amanama agenda nicyo gihambaye icyo rero mushinzwe wese aserukira u Burundi yasonivo mbonumenga arabishobora ibyo nta na gatoyi sinokeka na gatoyi hari kibazo afise azokibaza leta inge nashishura mugabo nibaza yuko cyane cyane azoba ashinzwe amategeko y'iyo nama iye nigenda n'inge nakorana n'ibihugu byose 193 birimo nibaza ko ari ibintu so vuga tudashaka byanditse nico gituma naretse kubivuga mu kindi kiganiro mu nyuma nibatangura twaronse ingene amategeko y'ingene nabizogenda nshobora kubabwira icyo nzoba nibaza mugabo no munsi no hava ntanga ababishinzwe kubishyikiriza amategeko y'ingene nabizobigenda muri uno mwaka twimirije
Dika dusubiye duhi jambo Obed ndabona yagarutse ku murongo Obed ndayisaba mwiriwe neza
Ndiyo cyane
muri higa Obed ndayisaba
Sabge
muri hehe
turi mu Burundi mu ntara ya Bubanza
Yego murafite ikibazo murafite icyumviro
Je ngomba kuvuga kuri iki kibazo cyerekeye aha ibihugu bya Buraya usanga ari kubatanga ifashanyo ariko ugasanga ariko bicisha mu mashyirahamwe kanaka rero ikibazo nibaza nk'umwenegihugu ndagira nti mbega ni kabuki iyo mfashanyo bacicisha muri leta mbega hari uwakunda umwana gusumbya umubyeyi yamubyaye rero by'ukuri ibihugu bya Buraya birakwiye kuzaba kumwene byohinyanyura kumbure iyo mfashanyo igaca muri leta hanyuma leta ikamenya imbere ikoresha ibyo bintu kuko bo baza batanga intumbero kanaka ariko leta nayo yo yacu irasinye niba yaratanze ibintu kumwene byogenda birakurikirana
Murakoze Obed ndayisaba umushyantahe ndaruzani yavuze ko icyo kibazo atari yakiteguye cyane rwose ariko kubera ubumenyi bwiwe mu byerekeye imigenderanire yogira icyo akivuze ko icyo tuzi cyo nuko n'umushyantahe u Burundi ajeje mu migenderanire yavuze ko u Burundi bukiri butoye cyane bukiri mu nzira butaratsimbataza cyane rwose ibyerekeye demokarasi ariko nashaka mugire icyo muvuze kuri icyo cyumviro umushyantahe Obed ndayisaba ashikirije ambasaderi ndaruzani
ari kibazo gihambaye muri iki kiganiro ibyo bintu birambitse twashyikirije uko byanditse ibibazo rero yuko twibarira ibyo bandikiraniye tutabifite dushobora kucishura igihe tubonye amanama yose yakurikiye abaye uno mwaka uheze kandi byagenze neza ku Burundi buca inama amakungu ye yashimye ku Burundi bwuguruye bugahura n'abandi bafashanya ni ukuvuga yari inzira nziza amakungu yashyigikiye uno munsi rero ntitwobivanga n'iritora kuko ntitwavuze ivyanditse bandikiraniye no mu ndwi iheze baravuganye barababwira izo babona bari baroreye ko biba byarakoze ntibikogwe icyo rero uno munsi ngira ngo sinakiteguriye nibyo igihe mwoshaka karabivyanditse two bigarukako mugaragara ntitubivange n'ibiteka rindi twatewe muri onu ibaryo dushimikirako ko boshyikira uwo Murundi mukuru azoduserukira muri iyo nama ya onu ku izina ry'Uburundi ku izina ryabo basangiye akarere nibaza ko ari iteka twatewe n'abarundi twoshingira kuri icyo uno munsi ntitutuvange ibibazo hari ibibazo n'iteka uno munsi ubyumva ushatse nta kibazo kirimo n'iteka twatewe turiye kubivanga n'ibibazo bitararonyishwa
Ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo bitararonkishu ariko nk'abahinga cyane cyane abantu banonosoye ibyereka imigenderanire n'icyo kibazo naho kitandukanye n'ikibazo cy'icyo kibanza umutegetsi w'u Burundi yaronse hari ibintu muri rusange kenshi na kenshi nk'ayo mashyirahamwe usanga asaba ariko naho tutagiye kuraba ibyo bandikiraniye muri rusange ikintu muvuga ibintu byama bisabwa n'ibihe ambasaderi ndaruzani
bidushobora kugira inama y'umushikiranganji n'abambasaderi ba yurope bose batuvuge muri rusange kuko biranditse nibyo ndababwira duhabwa rero dusanga twihenze kuko umuntu w'ubanza ntabigera abona ibyo banditse najyewe nzi kubisoma sindabisoma nibaza ko twobivanga n'ubu nyine ndasubiriye ntitubivange n'iriteka ikibazo iteka twaruze ikibazo muri yo n'iteka ntitubivange n'ibi icyo kibazo mushatse gitegure ku nama ikurikira turonde ibyanditse tuvugire ku byanditse abarundi barahimbarwa no kuvugira kunguru bumvise no kumbuga hari itavugwa gutyo bivugwa byanditse aho biri byanditse basabye nibi ibyo biriho ko tutabizi no munsi rero kitubivanga iryo teka
iryo teka n'iteka rikomeye nk'uko mwabivuze ariko kugira ngo rishike ko hariho ibintu abategetsi aba bo muri ONU haba ibihugu bicudise n'u Burundi haba ibihugu byo mu ntara bashimikiye ko kugira ngo bahe Burundi cyo kibanza mu majambo make kandi ndasubiye ko agaruka ko mutubwire nk'ibintu kenshi na kenshi usanga bifatigwa
Burundi ingingo yarafashwe bwaratowe bari kuganira ibyo teko rizogenda nayo kugenya igituma batoye uwo muntu bagize gute Burundi n'ibindi bihugu bya 193 n'uburenganzira bwabo gutorwa cyakane mu kurongora iyo nama niko byagenze mu mwaka twatowe Abarundi batowe simboni gituma twoza kurondera ingene itora ryagenze tubona ingene ryabaye ko nta kibazo kirimo ko amakugu yabyemeje yose dukoma amashyi ko ari iteka simboni ikibazo rero kigoye muri ibyo nimwe shatse tugaruke mu nyuma turabye amateka ingene inama igenda n'ingene mukuru wacu aduserukira aho twobivuga dufatiye ku byanditse naho nyene atavyo twibariye yaniho ho nyene tusamaza Abarundi kuri ivyo ukareka uko amateka bivuga bigakurikizwa ndagwanda bibasabe n'ubu ko ivyo bintu tubivanga cyane cyane n'izinziro by'umuntu asabye ijambo agashingira kuri iki atagira neza izanditse mu biriho muri kiganiro rero nibaza ko kuri Wadu Amerika umugerageza ukaba twateguye ibyanditse kugira ngo tushingira ko dushingiye kuzo twiyumvira cyangwa twumvise mu ibarabara ibyo rero nibaza ko ari ikintu gihambaye urambabarira cyane kuri ibyo uno munsi sivuga kubivuga ko ibyo bintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanye komeza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamyanira i Washington ndetse mu kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Habimana Fabrice mwiriwe neza
mwaramutseho
muraho murakomeye
yego ndi hano i Kigali aho mu karere ka Gasabo ndanze gushimira uwo mutumire mwadutumiriye kuri icyo kiganiro mwamaze kudutangariza kandi turabishimiye
murakoze cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro
mfite ibibazo bitatu nshaka kumubaza ariko nanone akaba aribyo nshaka no kugira ngo bisa nkaho naza gushyigikira ku byo yavuze nama ni mama za kwageza ni chifu icya mbere nagira ngo muri kaze kandi mushimire kuba Burundi maze gutera intambwe kuba bugeze ku rwego rwo kuba bugiye kuduhagararira nka Afrika mu muryango w'abibumbye UN ikintu cyane cyane twanze gushimira ese byibuze niba atari ibanga nagira ngo mwibarize ese byibuze ubyiteguye kudufasha iki n'urubyiruko inondoro yabo ni iyihe kugira ngo umuryango w'abibumbye ubone ko urubyiruko rufite ikibazo cy'ubushomeri muri Afurika nubwo nabone ko hari ibibazo bimwe ariko wanga ko batumubaza avuga ngo turimo turavanga ibiganiro ariko ni ngombwa ko twabaza ikibazo kiri ku mutima nk'urubyiruko akenshi niko tuba dukurikije ibiganiro kandi tukeneye kuba twabaza nk'abo b'intugure ikindi cya kabiri nkaba nagira ngo mwisabire kudukorera ubuvugizi muri UN yibuze aho agiye kwicara kuri ya ntebe ya vice perezida y'umuryango w'abibumbye ntabwo agiye ku izina ry'u Burundi gusa ahubwo agiye ku izina rya Afurika yumve ko agiye guhagararira u Burundi cyangwa se agiye guhagararira umuryango wiwe gusa ahubwo ari igihugu ari isi yose cyangwa Afurika akarere ka Afurika tukaba twamusabaga ko mu bintu bya mbere bajya bashyira imbere ari ukuntu bashakisha uburyo hakorwa inyigo y'umutekano wa Afurika harimo gusinsura imitwe y'iterabwoba ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato bubera muri Afurika cyane cyane murabona nka biriya bibazo biri kubera muri ibyo bihugu bya Congo ibyo biragaragara neza ko nubwo dufiteyo ingabo hariyo ingabo za UN ziriya za ONU ariko bigaragara neza ko zirebera ko nta kintu zikora ariko nyamara twebwe nk'aba nk'abanyafrika ingabo zacu iyo zigeze zikora akazi ariko bo ukabona hari ibintu bisa no kurebera aba twasabaga ko hari ikintu bagishyira imbere mu mutekano wa Afurika kugira ngo ibyo bintu bigeze bizajye ku murongo ikindi tukaba twasabaga ko hazajya uburinganire ikindi nanone nemeye ko navuga ko nanjye ndi mushyikire kuko mwari ndi mutumire mwe mwatumye ko muri byatumire turi bumaze ku kibazo cy'inkunga z'u Burundi zitarakomorerwa ariko yagumye kuvuga ko atiteze kugisubiza niba ntibeshye ariko byibuze byari ngombwa ko n'imiryango mpuzamahanga itajya ifatirana Afurika ngo badufitishe izo nkunga bavuge ko nagira inama ku Burundi ndetse n'abandi bayobozi bakoresha bakorana n'iyo miryango y'abibwira izo nkunga kuba bashishikariza abaturage babo gukora bakiteza imbere ntibakurikize kuko imiryango mpuzamahanga izabahaye amafaranga kuko n'undi amafaranga iyo bayabahaye arongera agasubira agasubira iwabo ntacyamariye bya bihugu bya Afurika
yego
none ikindi none ikibazo nshaka kukutura wowe nk'umunyamakuru
yego
nagira ngo muze kumpuza na uriya munyamakuru ukora ikiganiro agasore twaburanye kuko nanjye hari ikibazo nshaka gutangaho cyangwa gushakisha umuryango nabuze muri 1994
nibi ubwo butumwa tuzobushikana mu cyane hahitse ubwo butumwa bwawe tuzobushikana reka turabe ko ambassadeur andaruzaniye
ugi mukaba mwaza kumumera nimero yange ya telefone
ni zingahe
akaba yaza kumpa akaba yaza kumpamagara
ni zingahe
pardon
iyi nimero zawe
078 58 52 3
Ni vyiza cyane rwose ubutumwa buzoshika reka tugaruke rero kuri ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye
nkaba nshimiye uwo visitorida ugiye kuduhagarara kandi tukaba tuzaduhagarara neza kandi natwe nk'abanyafurika tumuri inyuma Imana imuhe umugisha mu byo azakora byose
murakoze reka ibibazo mushyira na Habimana Fabrice ashikirije turabe ko ambassadeur yo bi cyahijya no hino naho musanzwe ayo mabanga atariwe kandi bimwe mu bibazo byabajijwe mbona ko mengo ntashobora kubyishura cyane cyane mushiga ntahe Fabrice aravuga ikibazo cy'urwaruka eka ubushomeri cyane cyane uwo mutegetsi agiye guserukira Burundi agaserukira nk'uko yabivuze intara ya Afrika yose yokora uruhara uruhe kugira ngo icyo kibazo kije habona yavuze kandi n'ibyerekeye umutekano muri Afrika ingwano muri Congo inteko zo muri Afrika zikora akazi keza ibibazo byashikirijwe n'umushyira ntahe Fabrice Habimana mu bivuga ko iki ambassadeur Ndaruzani
nagiye nshimira umushyira ntahe arategera neza ibyo bakora muri iyo nini uno munsi nuko ntafise urutonde rw'ibibazo byose bazokora umwaka wose ariko byose yavuze byerekeye urubyiruko n'urwaruka mu Kirundi byerekeye umutekano muri Afrika zerekeye ibibazo by'akarere burimo n'ibibazo bya Congo nyene ibibazo byerekeye umutekano wose wa Afrika ibyo bibazo biri muri mu rutonde bita agenda de l'Assemblée générale de l'ONU birimo sinzi aho biri n'umunsi n'itariki mugabo ibyo bibazo byama bigoboka ingaruka mwaka byose inama nkuru ya ONU irabyihweza nagira ndamusabe yuko yotekereza gusa niko aronka agenda yose ibyo bibazo byose n'izi nama yihweza ntagira ubwoba ibyo bibazo nubivuga ntasekeranya ko bizohoza muri iyo nama igihe kumbure agenda twayirondeye yabonetse tugaruke tubivugane mugombe nukuri nagira ndabyemeze ko ibyo bintu inama nkuru biraba nicyo nagomba gushima rero turere agenda ko tuyironka agenda no kuvuga urutonde rw'ibibazo bizokwihwezwa n'inama nkuru ya ONU y'uno mwaka utangura mu kwicenda
muri kamura bandanya kumiriza iradiyo hijwi rya Amerika turi kumwe na Manirambona ubundi munywa nyu iradiyo hijwi rya Amerika miriwe neza muri hega Manirambona
kere mutwe cyo kimabaga
duga ku jambo kibazo cy'imviro turi ko tuvuga ku kibanza cahawe Burundi cha vice presidence mu nama nkuru ishyamwe mpuza makungu duga ku jambo kibazo cy'imbiro turi kumwe n'umutumire ambassadeur Gamaliel Ndaruzani.
Yego nagomba kwa hiyo kibazo cha kibazo cha hawe Burundi muri woni akarusho Burundi buzakura nyine kaza bakangana muranyumva
eh turakumva
nabadijuti kwa kibando cha kabiri kicheje kimukuru wawo ni mu Burundi twahawe akarusho abanyagihugu b'abarundi bazuhakura uko bazo bakangana
murakoze mana irambo ndareka duhe ako kabazo kawe ambassadeur duga ku ijambo
allo ariko niki ni kibazo cyo kuma ari mwanya ko mwakire ngaho gutebwe nga abakumbi ntabwo cyo amerika ntabwo byumva neza ku radio
yego
bagomba kujyanye na kiya kibazo mwanditse kare mu ntangamara ramuvuga yuko kubijyanye n'ajya mahera n'abyo bintu byavuye kuri niyo RVN yakuye ku Burundi mugabo ikavuga ryari ariko Burundi budashobora kugira ukura ko niyo RVN ashobora kunyuza amafaranga yifashanye ku ma konti ya leta y'u Burundi gakoresha imigambi leta yakoresha azonyura inkeka mu mashyirahamwe niko mura kigera cyo ngiye mugo nacyo nakibonye mu byo mwari mwagize kare mbere yuko ntangi zimere
ego me reka tu guhinyisha ku kibazo cha mbere reka tu gihe ambassadeur Gamaliel Ndaruzani ikibazo chawe cha mbere
ndashimye
cyane akarusho
ndashimye cyane aho karusho mukuze mu kirundi iyo umuntu yahora atarashika mu bashinga ntahe atowe washinga ntahe gusa iteka rihambaye ubu rero u Burundi buri mu kibanza buserukira igice kitari gito cya Afrika muri uyu murimo wo kurongora inama nkuru ya ONU akarusho dufise rero ni iryo teka ritewe abarundi bose n'umukuru w'igihugu wabo n'uwaserukira ngaha na karusho gahambaye nico gituma dusaba kumushigikira uwo mushinga ntahe yatowemo nuko uwo mufasha kugira ntihagire ikimugora kugira atunganye n'iryo banga yashinze ku izina ry'u Burundi bwose ku izina ry'umukuru w'igihugu ku izina rya leta y'u Burundi niteka rihambaye cyane na karusho gahambaye cyane ku Barundi n'icubahiro mbere Burundi hari aramanama yandamwe giteka kumbureta urari kunda kuba rinini ariko no munsi ko ari mushinga ntahe amubandi barongora inama nkuru ya ONU n'ukuri nibaza kubwanje ni teka rihambaye ariko namirego babutangura najya abarundi baryumve rero kurabe ku izina ry'u Burundi rizogenda ritera imbere kubera icyo kibanza umushinga ntahe yaronse no munsi ingena zokwigenza nyina zofasha agashyiramo ijambo gituma ibibazo biriko birigwa bitora inyishu nico gituma abarundi bose kumbure uko nagomba gusaba kuko turimwo muri uri twese yuko boshigikira icyo gikorwa ni teka rero sinzi ko nyashobora kuba amajambo arenzaho ry'abarundi bose hari hakiri imyaka 25 tutajamwo none munsi turinjiye hari ibihugu byinshi byahora bijamo ntidushikemwo uno munsi rero ko twatowe bajya badutoye hari icyo batwizigiyemwo nivyo rero ngomba gushima ngomba gusaba abarundi bose gushima
ni byiza cyane rwose reka duhe n'ijambo kandi uri wanyu radio ijwi rya Amerika Frank Abonimana mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Franka
n'ibyo n'ibyo ndavuga agese cyane
yego
aba nagomba gushima ikibanza Burundi zaronse muri ONU takabiri ndabashika gucifuza cyane n'imfashanyo zitoshika zitoshoka zija kuri ku makonti ya leta kwerekana ibyo byazifasha Burundi yani ufite uko zobananye ko nyene zofashanye zikaza zishikira abarundi bwa bashanye zirakora ibikorwa by'iterambere zirigusha ku makonti ya leta bakoze sifuzi.
Murakoze kuvyimvira mu cikije Frank Bonimana tugarutse kuri mwebwe ambassadeur ndaruzaniye muravuze ikintu gihambaye cyane rwose kuntu izina ry'u Burundi ryogenda ryatera imbere mu majambo atomoye hokorwa iki kugira ngo bashikirijwe ayo mabanga batume izina ry'u Burundi riguma ritera imbere.
Iki zoku kwa nizo nye neba, batowe kukwa yu zako zo kumbuli. Izo nizo zo kukwa liyeru, ya unu monsi na guze, iteka mwoye dushinzwe, nuko batu raze, bara vumushinga na hariyo, maka sanga labi shogoro. Hali zako zo liyeru, na hazi kumbuli. Izo liyeru, nizo na mwoko dushima. Na nge kamfisi, umu nga towe, wa selu kibuburundi, muri yonama, nukundazi kwa zo kukwa kwa shogoye, kubia nate terezuru na nge kambisi kumufashe lero ko ikabalile koba muterera Burundi akironga mwere taningoga akene impanura sazi mundu akazironga mungavo iyo teka jaje mbona ikindi tororera ataruko tworaba tubakurikira ngene na migenda. Kumbure harabazoba bavuye i Burundi baje muri iyo nama ngaha bazomufasha nabo nyene ushikira icyo ariko arakora kuko u Burundi buzaba buri muri iyo nama ariho zoba delegasiyo yari intumwa za leta iza muri iyo nama sinzi ikiringo bazoza bazomushikira nabo nyene kugira abantu bumve ko ijambo ryiwe rishikiwe nabo baje muri iyo nama. Jewe nibaza yuko bisanzwe byanditse ibyo dukora nuko byitegurira gusa abazoba baje guserukira u Burundi sinzi aho rugero rugera araho kumbuye n'umukuru w'ibazo barimwo nibaza yuko ivyo bitegurwa neza kugira ngo babone ko umushinga ntashyikiwe kandi bashigiye ijambo rimwe nibyo nagomba kuvuga naye ahandi biranditse byose ntacombo na kindi noshyiramwo ngira ngo tubitegurira abaterera baterere ayo maderegatazo bayaze ariko nibaza ko cyane cyane leta yaho n'ikibanza gihambaye cyane rwose kugira kirangwe neza.
Muri kamurabandanya kumiza iradiyo hejwe ya Amerika turi kumwe na Andwayo Tarsisa iriwe neza mura twumva Andwayo Tarsisa leka duhi jambo Nyandwi Abdul umundi munywanyi iradiyo hejwe ya Amerika muraho Abdul. Nyandwi Abdul muratwumva? Muratwumva Nyandwi Abdul? Leka turamugara kwa ko mukanya leka tugaruke kuri mwebwe ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye umu tegetsi ambassadeur serukira Burundi muri ONU muri mu ijambo yashikirije kuri Twitter yavuze ko ivyatumye Burundi buronka n'ico kibanza ruko bwahinduye ukuntu bwahora bukora bugatangura gusigura imigambi leta y'u Burundi irangura aho kurindira kugira ngo ibirego bishike buse n'ubuja kwisigura murabona ko iyo strategie eka uyu mugambi mushasha batanguye ariwo ushobora gutuma kuba waratumye u Burundi busubira kuronka izina ryiza.
Bo wewe ndibuka kera warize kumbaza mukuru wa gitogwa na kwishyo ni turabe izakora turabe zo kunyumvira mu minsi heze mwarabonye nivyo kandi singeka ko habaye ibiganiro gusumba n'abaserukira makungu benshi izo byaranditswe bati u Burundi buruguru ya marembo byaranditswe mwarayibonye na mwebwe icyo kintu cha tunguru ya ibyo biganiro Burundi ugasubira kuvugana n'amakungu yose byarafashije kumbure kugira bitorwe kumbure ariko byarabaye nicyo gituma rero iyo ngendo y'ukugurura kuvugana n'amakungu iminsi yose iyo leta yoguma ibiteza imbere nicyo gituma nibaza yuko bibagize bati uwo mushinga ntaha turongo ino munsi uko yabivuze kandi yabuze byo ni kintu gihambaye rero tuguma dushimikira ko kuko tubonye ko bagifatiye ko tubandanye kugurura Burundi ku makungu ibyo rero ntibasha yuko leta yose yifuza izina ryiza makungu igira ibyo rero nabyo ni jewe ntushima ibyo yavuze ijambo yavuze ngasaba cyane cyane ko bibandanya no mu bindi bibazo byose yuko bo kugurira amakungu bakavugana ntiturinde ibirego gusa ibirego nabyo mugabo byamaho kuko udakora ntacu ngo ntakosha ibyo birego rero nabyo nibije bakabyihweza mu mutekano nk'uko amateka bari kurira kubigira mu nama n'ingingo simbona icyo tera ubwoba ko bari mu Burundi serisi serisi zo kubikora icyo rero nibaza yuko yabeshe na gatoyi ariho igituma babatoye ndakizi neza uno munsi mugabo nuko kumbure bavuganye gusumba uko byahora n'amakungu hose
umushinga ntahe Habimana Fabrice yahamagaye mu Rwanda yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'umutekano muri Afrika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini akaba yavuze eka umutekano muke uri mu seruko bwa Congo akaba yabaje kandi n'ikintu icyo kibanza umutekano wari muri icyo kibanza ashobora gufasha mu vyerekeye umutekano muke muri ako karere muri baza ko ivyo ari ibintu amabanga yiwe ashobora gutuma icyo kibazo kija habona kurusha
ibibazo by'iwacu gusa si ibibazo bya Congo gusa neza n'ahandi ni ibibazo byose by'umutekano muri Afrika icyo ni ikibazo gihambaye cyane muri iyo nama icyo nacyo ni kibibunza muri iyo nama ntange kiriho n'ibindi ku isi by'ahandi batagira umutekano bivuga kuko ubishinzwe umutekano ku isi ibyo haba bukere rero ONU bizose bitacije icyo kibazo ndetse byari kukitegurira inyishuro giha kugira amahoro aguma abungabunga ku isi icyo bisaba nuko ibibazo byose biriho byoronka umuti mu nama n'ingingo bidaciye mu ngimba nibyo ONU yifuza nibyo nibaza yuko abaze bashyirwa ibihugu byabo ngaha muri iyo nama ibihugu biba byaserukiwe bufasha muri iyo nzira yuko ibibazo byose biza tutoye inyishu mu mahoro nicyo birondera nicyo n'abarundi bose barondera iwacu nicyo n'abanyekongo barondera cyangwa abahandi bose bifuza icyo kigoye ni ingene baje inama n'ingingo ngo babishyikiko ibyo nabyo ni ibibazo bizoze ntange kandi azi ko birimo izi iwacu gusa rero n'amahoro ku isi ahandi ibindi bibazo ku isi bizoza muri iyo nama noneho urumva n'umukuru aseruke ubundi ngaha muri ONU azuba ari muri izo bibazo byose nk'abandi arongoye inama hamwe n'abandi yose umwaka wose ibyo bintu niho aronka cya kibazo nababwira rwa rutonde rw'inzigwa muzosanga birimwo tuzobiga ko mushatse igihe turonze agenda yose iyo nama
mu gusozera ambasaderi ndabuzanye nashaka mu gire ico mu bwiye nk'abandi bategetsi bose baba bakora muri ONU baba bakora muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu cyane cyane akorana n'u Burundi reka cyane cyane ku bategetsi ba Burundi impanuro mutanga mwarakoze muri ONU mu gihe kirekire cyane gose mwarakoze no mu yandi mashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu kanya gato impanuro mutangazo bari nk'izi
nagira kumbure nkosore gatoyi mwavuze kareko nakoreye UNESCO sivyo ni nakoreye ONU muri Timor no muri Cote d'Ivoire mu bintu bita kubungabunga amahoro n'umutekano muri peacekeeping ibyo bibazo rero nayimenyereye mugano muzizo tuvuga ico gisata cya ONU gishinzwe umutekano kubungabunga umutekano peacekeeping ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyama higaruka ku mwaka uje ibyo biri mu bihugu byose n'iwacu i Congo n'ahandi bizuza muri iyo nama nguko icyo nosaba ni uko abarundi bazoba bakurikira ibyo bibazo bitonda akabikurikira hanyuma icyo omisaba ni ugutorera inyinshi ibibazo mu nama n'ingingo igerageza ko atantambara zokwaduka kugira batore ikibazo cy'ibintu biteye icyo yo kiragoye naco nyene ziratinda zikaduka mugabo akazironderera inyishu mu ntumbero